Mwaramutse nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo twibaza ko mwese mwaramutse amahoro uri wa mwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho muramutsa inshuti n'abagenzi mu kiganiro cyo muri iki gitondo cy'umuziki mukaba muri kumwe nanje Fidel Niyongabo tutabanje guteba dutangurire ku butumwa bwa Aron Bimenyimana
Aron ndi mu ntara y'Ibitoki kenaza gutangaza papa wanje na mama wanje bari yo ku ngoro mu Kayanza mwene wacu twa Pascal Veterineri mama Keria na Keria Mwungere na Violeta Hada nashaka kuyifuriza akaririmbo kitwa birakaze karirimbo no muririmbo kidumu bifatanije no murinzi yo mu Rwanda abayishimiye kwikanya kuri lise seminare ya Kinanira bose mu bandu ryo karirimbo na professeri banyigishije
urakoze
rero murakoze
ngiye indirimbo birakaze Alpha Rwirangira afatanije na Kidumu wa Savye
birakaze Birananiye Nibyoroshye Sizu kondena bibokira Birakaze Birananiye Nibyoroshye Sizu kondena bibokira Anjizu wetanga Amumama kariye Dure nimero ze izi Amugire yuko mukunda kandi natitaba cyangwa se nicho amusigire message imugira yuko mukunda musaza we inshuti makara inshuti zose inshuti zanjye makara ariko nasanze Atari yonzire yo kuchumo Inzira nyakuri Iwa mundi mutima Birakaze Bira naniye Nivyoroshye Sizu kondena bibokira Birakaze Bira naniye Nivyoroshye Sizu kondena
Ariko nufuge kwibabari subusa Yumutima menye urinde nk'umugabo ugende umubwire Ureka ndakugira inama Nimba ufise amasoni Kondera amashu ugende umubwire Sheri nagukunda
Birakaze
Utinye ufukama
Birananiye
Utinye ufukama Yoroshye Gomba kumenya kwiyangiza Dutire Kama Yoroshye Sizu kondena bibokira Yo Gomba kumenya kwiyangiza umuntu Ushaka inka aryama nkazo Seko numa fitu kowa Uko mwonye fatwa n'amashanyarazi Akuko birakaze Birananiye Unani dweze Sizu kondena bibokira Kenu kire Tinda kukira Unani dweze
Muriko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika ubutumwa dukurikije ko nubwa Lionel Tuyisenge
ni parioneri nda baramukirwa kugira meri uyenga ibujumbura abanashaka nifurize weekend nziza abanyeshuri sigane ngaha mu gitaka cha kicengereza muri kaminuza y'u Burundi aba ndabatiye akabiri
Ako karirimbo ka Rihanna uvuze ngo kitwa
Love on Brain.
Ngiye ndirimbo Love on the Brain ya Rihanna wasavye.
And you got me like you want from me,
what you want from me,
and try to buy your pretty heart, but the price too high, baby, you got me like gold, you love when I fall apart, so you can put me together and throw me against the wall. Don't stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Oh, and babe, I'm fist fighting with fire just to get close to you. Could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Just to get close to you, could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't.
Watugura maradio yanyu irini radio zwidi Amerika risamira niri Washington DC mukirundi na mukinyarwanda. Muliko mukwirikira na ikigani yochu muziki hao muliko mwena anje Fideni yonga wundi yaduteya kama ni Claude Mazembe.
Ndi Claude Mburundi Iburinga na wita Iburinga.
Ebandanya?
Nabana shaka kuifuriza ijologiza umufaso ni wanje. Nabana wanje, nabatoi wanje. Mawanda wa sabiwe akariri imbo kafari azi kabuga sinari.
Urakoze?
Urakoze nao.
Ngiye ndirimbo sinarinzi ya Farios wasavye.
Yeah. Yeah. kundi rica jishima izuba ryahora riva urirabuka ribura wahindutse ndakubona n'imvura igiye kugwa sinari nzi ko wogize impinduka ku mutima sinari nzi ku mutima wawe ubaye urutare nta kibi nakugiriye kandi naragukunda bakambasa bati wa mwana aragumye nkaburi co ndabishura ntibamenye ko wamevye abagenzi bakambasa bati wa mwana aragumye Naburi chonda vishura Niwa menye ko wamevye Sinari nzi ku mutima Wawe ubaye urutare Nta kibi nakugiriye Kandi naragukunda
Radio ya America i Washington DC. Claude Hakizimana nawe nyene yaduteye akamo.
Twa Hakizimana Jean Claude.
Uri mu Burundi?
Ndi mu Burundi.
Okay, bandanya.
Cyangwa tasha ya inzote n'abagenzi bari mu Burundi cyane cyane. Yego ngira ngo nabandi wabanzi kuryo zina nyene. Abandabikurije kugira umunsi mwiza.
Ubasabiye ihe ndirimbo?
Ndabasabiye ndirimbo y'Imana ni gamunda.
Yari yo yose?
Yego.
Sawa sawa. Urakoze?
Murakoze cyane.
Indirimbo y'Imana tuguhitiyemo yitwa With All I Am yacuraranzwe na Hillsong tubibaza ko igushimisha.
I commit again with all I
dukurikije ko ubutumwa bwa Daniel Uwimana.
Nita Uwimana Daniel nkabandi mu gisagara cya Bujumbura nkabanashaka kuramutsa abarundi bose aho bari ku isi yose, kubasuhuza, kuramutsa abiwacu bose abankunda abanyanka aho bari hose, nkabasabira indirimbo yarimo na Diamond n'umuhisi Papa Wemba.
Iyo ndirimbo yitwa ngo
indirimbo si ndayitaho izina, ariko aririmbye na Diamond na Papa Wemba aheruka kwita ego mugize neza.
Urakoze
ego namwe mugize neza.
Indirimbo ya Papa Wemba afatanije na Diamond tuguhitiyemo yitwa Chacun pour soi, twibaza ko igushimisha.
Pote maizo lila isko zuyu kanga mawananga pepi zoliyo pota nini na kende baya pangai na kei Dar es Salaam mulela nangele kia moto mumbu oya zanga ki liberte kuna kuna na Zanzibar kuna kuna na Zanzibar
alfajiri uone kitenda wili wa nafikiri pindi tukiwa wawili tena nakiri inanitesa mwili.
Chacun pour soi, maladie nanga, chacun chez soi. Chacun pour soi, maladie nanga, chacun chez soi.
Pona ila na mimi mola taniona takuja pata kumponya ila tuchonde ma ni kumbe usiniseme vibaya sina na kumbea kongezewa kumula mwaya ah lifajiri uoni kitenda wiri wa nafikiri pindi tukiwa wawiri tena nakiri inanitesa mwili bora tunia nibaki mwenyewe
chaka kumpa
Radio ya Amerika i Washington DC mwanya w'ikiganiro cy'umuziki muri kitondo ugiye kuturangirana yamara dusezeranire ku butumwa bwa Olivier Tuisabe.
Nitwa Tuisabe Olivier, nabamvuka mu Burundi ntara ya Bubanza komine Gihanga umutumba ndabwa busongo. Aha nifuza gutasha ababyeyi banje barimbana na Jambosco Nsekambabaye Jeannette na mukuru wanjye Asibosco na mushikanje Ndorukimaroshere abandi umunyeshuri muri ise Rwanda. Nkaba nifuje gutasha abanyeshuri bose twahora twigana bo murakoze.
Ni iyihe ndirimbo basabye?
Nifuje indirimbo ya Diamond na P Square.
Urakoze.
Yego namwe murakoze.
Indirimbo ya Diamond na P Square tuguhitiyemo yitwa Kidogo, niyo ndirimbo dusezeraniye ko mugire umunsi mwiza mwese. Mwakoze kudutega amatwi na buta.
yeni kabisa mena ni maliza ga.
Dance, party, fiesta, forever.
Yeni kabisa mena ni maliza ga.
Girl, I see they see me so, I will never let you go.
Tay, paka na pata mikadi, wapu nataka mikadi. Kote minipo, sema beautiful, I'm in love.
I'm gonna give you what you need, let me give you what you need.
I'm in love.
Hey, I'm gonna give you what you need, let me give you what you need. She got me dancing, party, fiesta, forever.
Yeni kabisa mena ni maliza ga.
Dancing, party, fiesta, forever.
Yeni kabisa mena ni maliza ga. Mushoni ukanogeo, natunda nkamegeo. Chururu sindondondo chelewa, ha, ni wango elewa. Chonde chonde mami, utanikosea.
So come with me gombody, you and I will go jambody. Girl, I see they see me so, I will never let you go.
Paka napata mitadi, wapu nataka mikadi. Kote minipo, sema beautiful,
I'm in love. I'm gonna give you what you need, let me give you what you need.
I'm in love.
I'm gonna give you what you need, let me give you what you need. She got me dancing, party, fiesta, forever.
Yeni kabisa mena ni maliza ga.
Dancing, party, fiesta, forever.
Tu kabisa mena ni maliza ga.
My African girl so beautiful. I'm in love, you're in love, so in love, yeah.
I'm in love, you're in love, so in love.
You need to be some men and be money's all
gone. I can talk, 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 I